Tuashimile kumandanya kumviliza ijugi Amerika isamila na Washington DC mukirundi na mukinyarwanda. Maramutse njuti bakunze muzindukanye n'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuba twumva muri mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe mu gihugu cy'u Rwanda igisagara cha Kigali chatanze ukwezi kumwe kugira ngo amahema aberamwo ibirori atujuje ibisabwa abe yakuweho
ndebye kuri rugufyane cyane biragoye kugira ngo umuntu azajye kwigondera hoteli ya miliyoni zingahe kandi tentegega ikodeshwa 1500 kandi ubukwe bukagenda neza bigomba kugira ingaruka byanze bikunze.
Aba ni bamwe mu badandaza bafise amahema yakira ibirori mu yagezeho ijya nino ku isi. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco anegura abakora ibikorwa avuga ko bihindura ibahari ya Mediterane akaburi ikibanza cy'amatati icingwano n'icubucuruzi bw'abantu turabigaruka ko tuza kubabwira kandi n'ivyikiza cakorera n'ica dange biriko bisongera isi be Sudani isanzwe yugarijwe n'ingaruka z'intambara musangwe kazi. Nongere ndabahikaze ntutse bakunze ibijugu ya Amerika na mwaramutse. Leta ya Mexique yatatanije ibihumbi vy'abimukira igerageza korosha ikibazo c'ubwinshi bwabo ku mupaka wa Majepfo uhuza ico gihugu na Guatemala bajanywe mu bisagara biri hafi yaho bimuwe bavanwa. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe abimukira cyavuze ko cyohereje imodoka z'amabisi 189 n'amavani 73 yo gutwara abantu barenga ibihumbi 800. Nyamara nubwo ibyo bikorwa mu gitondo cy'ejo kwa kabiri abantu ibihumbi bari bategereje hanze y'ibiro bishinzwe habinjira n'abasohoka bya Tapachula mu gihe abimukira bambuka uruzi rwa Suchiate baturuka muri Guatemala binjira muri Mexique nk'uko ababyiboneye babibwiye Reuters. Ibiro by'igihugu bishinzwe abimukira byashyizeho inkambi mu rubuga rwa Tapachula bityo abashaka ubuhungiro bashobore kubona aho babusabira batagombye guhura n'urugomo rwaturuka ku ruvunganzoka ku biro bishinzwe abimukira. Umubare munini w'abimukira wagiye wambuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baturutse muri Mexique muri ibyumweru bishize byatumye igitutu cyiyongera ku buyobozi bwa Perezida Biden ngo bugabanye umubare w'abantu binjira mu gihugu mu gihe kwiyamamariza amatora ya Perezida ya 2024 bitangiye gufata umuvuduko. Abantu benshi cyane bagiye burira za gari ya moshe mu majyaruguru ya Mexique zikora ku muhanda munini bituma zihagarika zimwe muri za serivisi mu cyumweru gishize bitewe n'ubwoba ku mutekano w'abimukira. Baganira ku mpungenge za gari ya moshi n'abategetsi ba Amerika mu mpera z'icyumweru. Mexique yavuze ko impande zombi zumvikanye ku ngamba zitandukanye zo guhangana n'ikibazo.
Ejo ni Mukankusi urakenuye tukivuga ivyabimukira. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yatangaje ko ibahari ya Mediterane idakwiye kuba akaburi canke kibanza c'amatati. Ni mwijambo yamashikiriza ukwindwi iheze ari mu kibanza c'umweranda Petero i Vaticano mu Butaliyano Fidele Niyongabo.
Papa Francisco yashikirije iryo jambo inyuma yuko agendeye mu ndwirangiye igisagara ca Marseille mu Bufaransa kirimwo ikivuko kwibahari Mediterane. Yari mu nama yari ifise intumbero kuganira ibibazo bibera mu ibahari Mediterane. Yari yamirije ibyo yise kwirengagiza bikomeye abimukira. Papa Francisco yatangaje ko ahubwo iyo bahari huza imigabane ya Afrika, Aziya n'Uburaya, uburaruko n'ubumanuka ubuseruko n'uburengero, abantu, indimi n'imico, amadini n'ivyiyumviro bitandukanye. Yatangaje ko abimukira ibihumbi n'ibihumbi baca mu ibahari Mediterane barondera gushika ku mugabane w'Uburaya bategerezwa kwakirwa neza bagahabwa indaro kubera bashobora gufasha ibihugu biwugize. Yavuze ko ibihugu byo kuri uwo mugabane bikwiye kubona abimukira mu buryo bwiza. Ibitigiri vy'abimukira baca mu ibahari Mediterane barondera gushikira umugabane w'Uburaya vyiyongeye hafi y'incuro zibiri kuva mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2022 hisunzwe ibiharuro vyashizwe ahabona n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya muri uku kwezi kw'icenda. Hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi k'umunani k'umwaka wa 2023 igitigiri c'abimukira bashitse mu Butaliyano baciye mu ibahari Mediterane baturutse muri Afrika mu buraruko bashitse hafi y'ibihumbi 114 n'amajana 3.
Ijugi Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Habajejwe amagara y'abantu muri Sudani bagabisha ko indwara ya korera n'iya dange ziriko zirakwirakwira mu bice bitandukanye by'ico gihugu ziriko zitegwa hanini n'imvura ivanze n'ingaruka z'intambara imaze amezi arenga 5. Ejo ni Mukankusi.
abayobozi mu by'ubuvuzi bemeje indwara ya korera kunturo ya mbere kuva intambara hagati y'imitwishyamiranye itangiye hagati mu kwezi kwa kane. Bavuga ko umurwayi wa mbere yabonetse muri leta ya Al-Qadarif mu mpera z'ukwezi kwa munani. Minisitiri w'ubuzima w'igihugu cyose cya Sudani yavuze mu itangazo mu ijoro ry'ejo kwa kabiri ko abantu 18 bapfuye kandi ko 265 banduye korera muri leta ya Al-Qadarif. Sendika y'abaganga muri Sudani yavuze ko abantu 3398 bagaragayeho indwara itera umuriro izwi nka dengue mu mpande zose za leta za Al-Qadarif, Red Sea, North Kordofan na Khartoum hagati mu kwezi kwa kane kugeza hagati mu kwa cyenda. Uwo muyobozi muri iryo tangazo yakomeje avuga ko iyo mibare ari nk'igitonyanga mu nyanja kandi ko iri munsi cyane y'abarwayi bakekwaga mu ngo no mu bashyinguwe batabaruwe. Itangazo ryavuze ko kimwe mu byafashije indwara gukwirakwira hari amazi yanduye anywebwa haturuka ahantu imibiri itashyinguwe kimwe no mu myanda no kuba serivisi z'ubuzima zitari ziteguye mbere y'ibihe by'imvura.
Mu ntumbero yo gukingira abana, igisata cha ONU kijeje kwitaho amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo casavye ko amashure yose avanwamo ibibanza bishobora kunuwegwamo itabi. Organe itanga ishaka
OMS bivuze mu gihe itabi ryica abantu barenga imiliyoni 8 kira mwaka. Ahanini abicwa n'itabi bava mu bihugu bikenye canke biri mu nzira y'iterambere. Ivyo bihugu nivyo birimwo ibice 80 vy'abantu muri Yaridi. Ivyo biro bijejwe amagara y'abantu ku isi bimenyesha ko igice c'abana ku isi bahema imyuka mibi y'itabi, abandi 51,000 bakicwa n'indwara zijanye n'imyotsi yabyo abantu banywera haruhande yabo. Umwe mu baganga b'abayobozi mu biro vya OMS, Christian Scarry, avuga ko mu gihe abarenga igice c'abantu banywa itabi bapfa kare kandi ko amasosiyete arihingura agerageza kurondera abandi banywi baryo bashasha mu bakiri bato. Avuga kandi ko ivyo biruko mu gihe bizwi ko ibice 90% vy'abanywa itabi batangura ingeso zo kurinywa batarakwiza imyaka 18. Ivyo nivyo bituma abahingura itabi barondera abaguzi baryo muri uwo mugwi w'abakiri bato. Muganga Skari avuga ati amashuri n'ivyo bibanza vya mbere byofasha gukingira abana imyuka mibi y'itabi kubera bamarayo igice cha bitatu by'umwanya wabo aho baba bari maso. Avuga kandi ko ibihugu 149 bimaze gutegura amategeko ajanye no guhagarika itabi mu bibanza by'inyigisho. Yavuze ati turiko turabikora uko mu ntumbero yo guhagarika umuco wo kunywa itabi mu bibanza rusange.
Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru muheje kumva nayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini. Igisirikare cha Republika Demokarasi ya Kongo gitangaza ko ingabo z'ico gihugu ziri mu myiteguro ya nyuma yo kugaba ibitero cita sindamusiga ku barwanyi ba M23. Ibindi kuri no nkuru na Jimmy Shukrani bakomera.
Ibyo bivugwa n'ingabo z'igihugu FARDC biranashimangirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christophe Lutundula wifuza kuwo mutwe wa 23 usenywa Burundi. Uturere twa Rucuru na Masisi nitwo dushobora kubisibaniro ry'imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC na M23. Impamvu ni uko tuduce ari uturimwe mu bare munini w'inyeshyamba za M23 kurusha handi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Muri iyi minsi muri utu duce twari dusanzwe tutamenyerewe mu ingabo za leta, kuri ubu haragaragara ubwiyongere bw'izo ngabo. Ubusanzwe duce twa Kibumba na Kanyamasoro two mu teritwari ya Nyiragongo na Sheferi ya Bashali na Bahunde mu teritwari ya Masisi kwari mu maboko y'ingabo zo muryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase. Ahandi hari hayobowe na M23 naho hafi teritwari yose ya Rucuru n'ibindi bice bya Sheferi ya Bashali mu teritwari ya Masisi biyobowe kugeza ubu na M23. Ibi bije nyuma y'uko guverinoma ya Kongo ihaye M23 igihe ntarengwa cyo kuba yavuye mu duce twose yafashe bitaba ibyo hagakurikiraho intambara. Ibi byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Christophe Lutundula Pala mu kiganiro yahaye ibitangaza makuru bitandukanye mu cyumweru gishize. Ubuyobozi bwa FARDC nabwo buvuga ko igisirikare cya Kongo cyiteguye gusenya Burundi mu twaye 23 mu duce wamaze kwigarurira kuva imirwano yubuye. General Peter Chirimwami, guverineri mushya w'intara ya Kivu ya Ruguru, yemeza ko FARDC ishyize imbere guhashya 23 aho iri hose ititaye ku masezerano Kongo yagiranye n'ibihugu bigize yase.
Je suis en train de matérialiser ndimo gukora ibyo bankuriye barimo na perezida bantumye gukora ubu nta mwanya dufite wo gutakaza habe na gato rwose tugomba guhashya M23
kubera umubare mwinshi ingabo za Kongo FARDC woherejwe muri utwo duce hari intambara itutumba muri komine ya Kibumba na Kanyamasoro no muri za sheferi za Bashali na Bahunde mu territoire ya Masisi guhera mu ntangiriro z'iki cyumweru ibikorwa bya gisirikare muri territoire ya Nyiragongo byahinduye imikorere guverineri w'intara Kivu ya ruguru yemeje ku itsinda rya FARDC rishinzwe kwivuna umwanzi ryari rifite ibyicaro mu mujyi wa Goma uburyo muriwe muri komine ya Kibumba kuri ubu nta munyamakuru wemerewe kujya Kibumba atabiherewe uruhusa n'ibiro bya guverineri bishinzwe itangazamakuru n'itumanaho haba ku baturiye mu mujyi wa Goma ndetse n'abo muri territoire ya Nyiragongo kuba ingabo za leta zongiye kugaragara mu duce zitari zisanzwe zibamo bigarura icyizere cyo kuba umutekano usesuye waba ugiye kugaruka muri utwo duce ibi birimo kuba mu gihe hari abaturage barenga ibihumbi bari mu nkambi z'impunzi kugeza ubu bataye icyizere cyo gusubira mu byabo kubera intambara Ashile Tabaro umuturage wo muri groupe ma Kibati yegeranye na Kibumba yabwijwe rya Amerika ko ibi bitanga icyizere ku mpunzi ndetse no kubaho kw'amatora ateganyijwe mu kwezi kwa 12 gutaha
tukaba turi kubona za FARDC ingabo zacu ziri kuyideplayinga kugira ngo babone ukuntu bakubita duyi asubiri yavuye abaturage babone gusubira gutahuka no kubona amahoro dukwire gutora nk'abandi bakongomani
Tofile Tungane umwe mu banyapolitiki bo mu territoire ya Masisi yabwijwe rya America ko leta na FARDC bakoze icyari gitegerejwe n'abaturage
ni ikintu kidushimishije cyane kandi twarategereje ko leta ibikora none kuba ibitekerejeho ikaba yatangiye kohereza ingabo mu duce tumwe two imihari yari garuriye biradushimishije cyane
abaturage ndetse n'abagize za societe civile bakomeje gushinja ingabo za yase ko zaba zikorana bya hafi n'inyeshyamba za M23 izitungwa gatuki cyane kurusha zindi nizo mu gihugu cya Kenya na Uganda zahawe kugenzura Nyiragongo na Rucuru ese ibi ntabwo byakoma mu nkokora ya FARDC mu bikorwa byayo bya gisirikare Abraham Shukuru ni umusesenguzi mu bya politiki ya Kongo
bonu uburenganzira bwa FARDC ubundi EAC yarananiwe niba yarananiwe rero gisirikare cya Kongo cyangwa si guverinoma ya Kongo igomba gukora ibishoboka byose ikaze karinda umutekano w'abaturage kuko abaturage bose bafite uburenganzira bwo kuba barindwa n'ingabo zabo
nubwo benshi bavuga ko leta ishobora gutsinda intambara ihanganyemo nayo mu 2023 hari abatabibona uko Jean-Claude Kambale wo mu ishyaka Ensemble pour la République rya Moise Katumbi umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo avuga ko ubu mu 2023 ifite imbaraga zo kurwanya kandi gatsinda FARDC
quand je vois ça je suis vraiment fâché ça prouve que le gouvernement a échoué
n'ukuri ngewe birambabaza cyane bibyerekana ko leta yacu yananiwe kurangiza ikibazo cy'umutekano hani wacu mu burasirazuba bwa Kongo
le gouvernement congolais n'arrive pas prendre ses responsabilités
23 ishinja leta ya Kongo gucukubira n'amasezerano y'abakuru b'ibihugu bya yase Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa politiki wa 23
évidemment cher journaliste l'état de Mushaki
nibyo ibyabaye Mushaki ni Kibumba no gutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu bya yase nimba FARDC ishaka nta bara M23 izabikora kandi zabasubiza nkuko babishaka ariko muri ibyo byose tugasaba umuryango mpuzamahanga guhana byimazeyo leta ya Kinshasa
continue à violer les textes et les droits de l'homme.
Mu cyumweru gishize amashusho menshi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga yerekana abayobozi bayo mu 2023 bahumuriza abaturage bo mu masantre ya Kiwanja, Kicanga na Tongo uyu mutwe wigaruriye. Aba babwiraga abaturage ko bazabarinda nkuko biyemeje. Jimmy Shukurani bakomera. Ijwi rya Amerika igoma.
Ijwi rya Amerika nabice ku masonga nk'itangura mu Rwanda ingingo y'igisagara cha Kigali yafashe yo guhagarika amahema atujuje ibyangombwa aberamwo ibirori n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi niyishimiwe nabegwa n'ubwo bucuruzi Asumta Kabuyi aratubwira ibindi
Icyemezo kitaramara icyumweru gifashwe cyatangiye kuzana ingaruka ku bari basanzwe bakora ubwo bucuruzi uyu mubyeyi utashatse kuvuga izina rye afite ihema ryakira ibirori ibikorwa amaze imyaka 5 akorera mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali yagaragarije ijwi rya Amerika ko iki cyemezo cyatangiye kumugiraho ingaruka
iki cyemezo cyatuguye neza sifite n'icyo kubivugaho kubera yuko twe nka corona yatugize ingaruka nyinshi cyane n'umuntu dufite kredi z'abandi kazitararangiza byanyirinda baje cyane cyane n'abantu ngiye kuzongera gusubiza ubuze na nabo twababwira ngo ayo mafaranga se waheruka yatanga ko turi no muri mwena ujya no gukora kazi warangije kuyashora warayarangije barambiye ngo dukore hano hatemewe
bavuga ko ngo ibyo mukora bisakuriza abandi baturage
ibyo ngibyo wabivuze ntabwo yabivuze ariko twashaka kuzatuti hari amadereza tuvuze
iyema ry'uyu mucuruzi risanzwe riganwa n'abantu bafite amikoro make kuko mu munsi w'ubukwe aca amafaranga yagera ku 500 mu gihe haba hari ubukwe bwinshi mu kwezi kwa gatandatu kwa kane kwa munani ndetse no kwa cyenda ashobora kwakira abageni bane buri kwezi no kuvuga ko mu gihe cy'impeshyi ashobora gukorera amafaranga agera kuri 1,000,000 atarakuramo ibyo akoresha abamugana abenshi baba batinye ibiciro bihanitse byo mu mahoteli asanzwe yakira ibirori ndetse no mu mahema yakozwe mu buryo yagenewe ibirori muturage ukorera mu mujyi wa Kigali waganiriye n'ijwi rya Amerika yagaragaje ko mahema aciriritse akorera mu mujyi wa Kigali aca amafaranga make ugeranije n'aya mahoteli aca bayagana ushakashatsi buto ijwi rya Amerika ryabashije gukora twasanze amahoteli amwe akorera mu mujyi wa Kigali ndetse n'amahema manini yatunganirijwe kwakira ibirori aca amafaranga hagati ya 1,600,000 kugeza ku 10 uhereye kuri ibi biciro abaturage bafite amikoro make baheraha bagaragaza ko iki cyemezo nikiramuka gishyizwe mu bikorwa gishobora gutuma umugenzi w'ubukwe nyarwanda ushobora gucika burundu
ndavugira kuri rubanda rugufi cyane cyane akenshi abantu bifite n'ubundi bari basanzwe bafite ubushobozi bwo gukora amakwe agaragara n'ubundi bari basanzwe abikorera muri mahoteli cyangwa se n'ahantu hisanzuye ndebye kuri rubanda rugufi cyane cyane biragoye kugira ngo umuntu azajye kwigondera hoteli ya miliyoni zingahe kandi tentegega ikodeshwa 500,000 kandi ubukwe bukagenda neza bigomba kugira ingaruka byanze bikunze hari uwo ushobora kubwira uti ndabihagaritse automatiko magata yishyingira urumva ko Rwanda rugufi agomba kubigira bigomba kubagiraho ingaruka byanze bikunze
uyu mujyi wa Kigali uvuga ko icyo cyemezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa guhera mu mpera z'icyumweru gishize ku buyobozi bw'uyu mujyi iki cyemezo ntikireba abantu batera amahema bafite ikiriyo inama cyangwa se ibindi birori byo mu muryango bikorwa bigahita birangira umujyi wa Kigali usobanura ko amahema yemerewe gukorerwamo ibirori agomba kuba yujuje ibisabwa babirimo kubonaho abitabiriye ibirori bakiri imodoka zabo ahari ubwiherero buhagije kandi hadasakuriza abaturanyi mu bindi bisobanuro umujyi wa Kigali utanga kuri iki kibazo ubuyobozi wabo Rubingisa Prudence yabibwijwe rya Amerika ko amahema azasigara arayubahirije ibisabwa
niba ufite tent ishobora kuba yakorerwamo nk'imyidagaduro ukaba warasabye icyangombwa ukanabagihabwa uti nzajya nakira abantu 300 mfite ubwiherero bwabo bantu mfite aho bapakinga fite ibirinda inkongi z'umuriro ariko igiye kubikora nibyo wubahiriza kugira ngo utaza gushyiramo abantu bageze kuri 600 kandi warateguye ibigendanye n'abantu 300 hari ikoreshwa neza ry'ubutaka hagende kugishanya mbonera ese ubutaka bwawe uri kubukoresha icyo igishanya mbonera cyo mu gihe cy'Igali cyemera icyo tugambiriye no kuvuga ngo ni he twakosore kiba kitameze neza ariko hari ziri buve ubona ko zishobora kuba ziri ahantu zitakaguye kuba mwemwe zitarahawe n'ibyangombwa
umujyi wa Kigali utangaza ko hari amahema amwe yatangiye gufungwa ayandi akazagenda afungwa buhoro buhoro bitewe nazaba atarubahirije ibisabwa uteganya Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika twandanirize mu Burundi aho imiryango myinshi yo mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'ico gihugu itaritabira ugutandukanya ivyaro ibi biriko bituma imiryango yibaruka abana benshi bigaca bigorana kubarera no kubitaho hamwe uburyo bwo gutandukanya ivyaro butokoreshwa mu Burundi abanyagihugu bazoba barenga imiliyoni 16 mu 2030 nkuko biri mu biharuro vy'ikigo kijejwe ivirondoka mu Burundi.
Iyo ubyaye abana benshi ugira ingaruka nyinshi abona itongo ryaraze y'abahungu 3-4 ashaka ni itongo bayibaye rito ashaka gutema kurya bakakwica urumubyeyi wabo kubera ari benshi babuze aho batorana
Francine Nyandwi n'umunemesha Kiyago akorera hitwa Mpishi muri Bubanza yemeza ko imiryango ivy'abana benshi ifite ibibazo indiri harimo abavyeyi biyicwa n'abana babo kubera ubukene bw'amatongo
iyo ubyaye abana benshi ugira ingaruka nyinshi abona itongo ryaraze y'abahungu 3-4 ashaka ni itongo bayibaye rito ashaka gutema kurya bakakwica urumubyeyi wabo kubera ari benshi babuze aho batorana ingorane ni nyinshi ngaha ku mutumba ku bantu babyaye abana benshi urabona ni wacu amatongo ni make amatongo ni matomato ingorane rero abantu bagira babyaye abana benshi inzara mu miryango ica yiyongera ariko abantu bafite abana bake by'ukuri urabona ko bumengo baravye no kwisura usanga bameze neza atangorane
uwo ndiyo Roza Ninahazwe wo muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi avuga ko bimugora gukoresha uburyo bwo gutandukanya ibyaro ariko be n'umunega wiwe baruhiye kubyumvikana ko kubera umugabo waje kwisumamwa kure y'umuryango wagatahuka giturumbuka
abagabo bacu ntibaza ntibatubwira ati turaje umwanya n'umwanya ashobora kuba ubona ashitse impamvu umuntu aba aguma yikingira kukiringo kigeze nyene uko bitegekanijwe
ariko yabwijwe rya Amerika ko mu kibano abona abo byananiye kandi bibagira ko ingaruka mbi mu mibereho y'uruvyaro rwabo
kubera nk'ubu hariho nk'abavyaye abana benshi babura icyo babagaburira cyo ugasanga bamwe bariko barangara mu matongo yaraje ugasanga ko barajyana amatongo nakana nakabana ni benshi abana ni benshi ugasanga itongo ribaye rike
Joseph biruteka ubusafi se inzara zitanu tumubajije niba ashobora gukoresha uburyo bwo gutandukanya ibyaro ari twengerana haza ukuntu bikorwa
tubona bishika kuntu bakora akagegene akanyutsi pridansi cyo nibyo nibuka jewe anavyo nkunda gukoresha anavyo ndigera nkoresha
Dismas Nyagugu n'umuhanuzi ajejwe izingo n'imiryango muri komine Musigati yemeza ko amadini ari intambamye nyamukuru mu kubuza abubakanye gutandukanya ibyaro
gushika uno munsi tucabona umurindi w'abana bavuka ku bwinshi turabona yuko tukiri ku ntango ariko tubandanya dusemerera duhimiriza bene igihugu mu kubera ko abantu ku bwabo bo byumva ariko turagira ingorane zo kubera amashingiro yagwiriye amashingiro niyo aca tubera intambamye kuko n'ugomba kubikora agenda mu ibanga kuburyo abantu bo mu ishingiro batamubona kugira ngo ashobore guhitamwo bwa buryo bw'akagegene canke akanyuzi canke ibinini nibindi
muganga nani ndacayisaba twari umugambi w'igihugu jejwe irondoka ijanye n'amagara meza PNCR naho yemeza ko leta yashize ingufu nyinshi muri ico gisata asigura ko impingi kiri ndende ukundi ko yavyiganije urya Amerika
mubiravye namwe bwe murabona yuko hariho abataritabira uyu mugambi kuko urabona ko ikibazo kigwirana ry'abantu kiguma cibonekeza mu gihugu cacu kandi murazi ko kitabura ingaruka mbi mwamumazi bonye nuko ubona isi y'Burundi itaguka kabona yuko ibice birenga 80% by'abarundi arabarimyi batunzwe n'isi nyene batemeza kurima mu gihe rero isi itaguka abenegihugu bakenera kubaho rero bisaba yuko abenegihugu batunganya imvyaro kugira ngo abarundi bavyara abana bake abana bashobora kuronka ibibatunga bakabaho neza
amenyesha ko ataterambere ry'igihugu rishoboka mu gihe abarundi boguma ku murindi bariko kwibaruka
nico yituma rero tuguma duhanura imijyango kwijukira gutandukanya imvyaro bakavyara bake bakavyara abana bashobora kuronka ivyo bafungura bakaja ku ishure kandi bakiga neza bakagira amagara meza hanyuma nabo nyene bakagaruka bagateza imbere imijyango bagateza imbere igihugu
mu gihe abarundi baharurwa mu miliyoni 13 n'ibihumbi 300 barenga kugera ubu ibitigiri by'umugambi PNCR byerekana ko atagutandukanya imvyaro kuhabaye bazoba ari miliyoni 16 zirenga mu mwaka w'2030 Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Ijuri ya Amerika imbere guhana gahindukira igisata cha sport mu gwiserukira gihugu u Burundi wabigeme warunguruje mu ncuro ya kabiri y'uguhiganirwa kuja mu gikombe c'imirigo y'umupira w'amaguru yo ku mugabane wa Afrika ku rwego rw'abigeme wunguruje inyuma yuko utsinze umurwi serukira gihugu wabigeme wa Ethiopia ama penalty 5-3 ni nyuma yuko iyo mirwi yompi irangije fise ibitsindo 2-2 mu nkino zibiri zayihuje mu nkino zo mu ncuro ya kabiri umurwi nserukira gihugu wabigeme ku Burundi huzohora no Algeria mu kwezi kw'11 n'12 uno mwaka mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Aver Basegeta icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yatanguye avuga ukungene bakiri insinzi y'u Burundi kuri Ethiopia
intsinzi twayakiriye neza gose twakiyene umunezero ntangere turavye kongere twari twiteguye tukaraba ninguvu abakobwa bacu bakoresheje kugira bashobore gutsinda inkino zibiri zose bazikiniye hanze byaratunezereye cyane biratwereka yuko tutakoreye ubusa nabo ku ruhande rwabo bashizemo inguvu twaranezerewe cyane gose umushyira mu gihumbi w'amaguru mu Burundi
mu nshuro ikurikira ekipe nasionale y'abigeme y'u Burundi izohura na Algeria ngo tubwire igihe bazohura na ekipe ya Algeria n'ingene mubona ngo tegura uwo mugwi serukira gihugu w'abigeme
biteguye yuko bazokina hagati y'itariki 27 z'11 n'itariki 9 z'12 niyo matariki hafu yashizeho bashobora gukinira ko ku ruhande rwacu tuzotegura neza nkuko twateguye uru urya benshi mu bakinyi bariko barakina hajya akina ngaha mu gihugu hagati nicyo kintu ca mbere cha duhaye inguvu kubera baronse umwanya munini wo kwitegura bariteguye kiringo kirengo kwezi ariko baritegura bitegura rya rukino rwa Ethiopia urumva n'ubu rero bagiye gutaha bace basubira baje hamwe bategura urukino kandi n'abana bakiri batoyi benshi muri bo ndetse harabadakwiza n'imyaka 20 rero urumva muri iyo ntumbero abakobwa hagiye bahagaritse gukina kenshi abazo mwanya dakina performance yasubira inyuma mugabo ubu bashya baguma hamwe bazogaruka batahe bashikire mu myimenyerezo abandanye bitegura kugira zo tugende guhura n'umugwi wa Algeria bagifise rya ritme bari bafise ku munsi batsinda Ethiopia ahandi ibindi byose cyangwa amajyumvira y'amaguru birabafasha rikabashiraho urutonde rw'ukungene bakora n'ukungene babaho babanye ahantu bashikira kuri sante technique n'inkino rero za gicuti ngaha iyo bari ngaha bakina cyane inkino za gicuti
mwavuze ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FF mubafasha kubijyanye n'uburyo bafise mubona buhagije canke nikiye muzobafasha kugira abatere baje imbere kurushiriza muri amahiganwa barimwo aba ari amahiganwa yo mu karere ka Afrika
kugeza ubu turavye iyo twavuye niyo turiko turaja uburyo bafise ubuno bavuga yuko burakwiriye tuvuze ibintu technique by'ubuhinga tukavuga staff aba bamenyereza n'ibindi bintu bica bijyana n'ivyo ivyo birakwiriye kibe gisigaye kabara gashiruka bute na ko leta ya mibaha kenshi kandi cyizeye iyo jambo giza ya leta kenshi iyo bagiye gukina urukino rwa nyuma babemerera gashiruka bute bira nabo bashiremo inguvu rero ibyo turavyizeye yuko naho bazohava babadugiriza bababwire ati baburyo igihugu cyama kibaha mu kubanezereza iyo mutsinze abo nyine turabudugije ko maze ko babaye karifi bwa mbere muri kane barakina kane byari iteka ku gihugu n'ubu rero turiseze yuko basubiye gutera iteka kandi igihugu kitazobadugiriza
murakoze cyane yari Avere Basegeta icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yariko atubwira ku ntsinzi ya ekipe nasional serukira gihugu yabigeme mu guhiganirwa igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika aho uwo mugwi serukira gihugu wabigeme watsinze igihugu cya Ethiopia ndabashimiye cyane murakoze
ama murakoze cyane
Ijuri America Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kaba niyo ngaha duce tuba turabangiriye amakuru n'imiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara muri byo kuri micro mari kumwe na Joe Diane Ninahazwe yakoze Nadia Taha yegeranije ano majwi yacu turongera hanyuma mu bindi biganiro
Like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scene rig with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing. It's the African beauty, yeah, yeah, yeah. Ooh, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact I cannot erase.